Turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104.3 Kigali na FM 93.3 I Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nini na Hazwe ndi muri studio ya gatanu ingingo nkuru ziyagize. Urwanda rwiyamiriza ico rwita uguhengama kubwongereza mu kibazo c'intambara yo muri Republika Demokarasi ya Kongo, ubwongereza ruhiga kurushira mu bihano
kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura Rwanda rufite mu mahanga.
Uni Olivier Nduhungirehe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu yavuga icyo Rwanda rwasubije ubwongereza mu itangazo bwasohoye. Muri Sudani indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu 46 mu micungararo y'igisagara ca Omdurman. Aha muri Amerika naho umuntu umwe mu bagera ku 120 bamaze kumenyekana ko banduye indwara y'agasama yitavye Imana. Dusubiye gato muri Afrika, ibihugu bitandukanye birimo Amerika ntivyitabira inama y'abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bitunze gusumba ibindi iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Idoni Diano makuru yose duce ku masonga ni mukanya musangwe ikaze kandi mwakoze kumviriza ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu gisagara cha Omdurman muri Sudani, aho indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu 46. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Indege yahanukiye hafi y'ikibuga cy'ingabo z'igihugu cyo mu mujyi wa kabiri mu bunini Omdurman akanya gato cyane imaze guhaguruka. Guverinoma ivuga ko abapfuye 46 ari abasirikare n'abasivili, barimo abagore, abana n'abavandimwe batanu na Major General Bahr Ahmed uyobora igisirikare cyose gishinzwe umurwa mukuru w'igihugu Khartoum. Abandi bantu 10 bakomeretse. Indege yangije kandi n'inyubako kuko yahanukiye ahantu hatuwe cyane mu nkengero z'umujyi. Guverinoma isobanura kandi ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'uko indege ubwayo yari yifitiye ibibazo by'imikorere. Iyi mpanuka ni imwe mu zihitanye abantu benshi muri Sudani nyuma y'iya gisivili ya Societe Sudan Airways yabaye mu mwaka w'2023 yishe abantu 116.
Muri Afrika turaza gusubirayo handi hato tuvuye mu burengerazuba bwa leta ya Texas aha muri Amerika, aho umuntu umwe yahitanywe n'indwara y'agasama amaze kumenyekana ko banduye muri iyo leta barenze 120 ejo ni mu kankusi.
Uwo murwayi wapfuye yararwariye mu bitaro, abaye umuntu wa mbere kuva icyorezo cy'iseru cyadutse mu kwezi gushize. Ibijyanye n'imyaka y'umurwayi wapfuye mu ijoro ryakeye ntibyari bisobanutse. Ibitaro by'abana yararwariyemo mu mujyi wa Lubbock ntibyahise bisubiza ubwo byari bisabwe kugira icyo bivuga. Abarwayi 124 nibo bamaze kugaragaraho iseru muri komini 9 za leta ya Texas, nk'uko ishami ry'ubuvuzi rya leta ryabivuze kwa kabiri. Hari kandi n'abandi bantu 9 barwaye indwara y'iseru mu burasirazuba bwa leta ya New Mexico. Iseru ni indwara iterwa na virusi ifata mu myanya y'ubuhumekero ishobora kuba mu mwuka amasaha agera kuri 2. Abantu 9 mu 10 bashobora kwandura iyo virusi igihe bagira aho bahurira nayo, nk'uko ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kibivuga. Abana benshi bazakira indwara y'iseru nibayirwara, ariko bashobora guhura n'ingorane zikomeye harimo indwara y'umusonga, ubuhumyi, kubyimba mu bwonko ndetse bishobora no kubavira mu rupfu. Iki cyorezo kirimo gukwirakwira cyane mu baturage mu gace karimo imijyi mito itandukanye, ariko irimo abantu bahuzwa n'ibintu bitandukanye nk'imirimo, insengero n'amaduka y'ibiribwa hamwe n'ibindi bikorwa bya buri munsi.
Ejugi Amerika turabandanya n'amakuru y'ijyanye no kwisaba shikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bikize gusumba ibindi ku isi n'ibiri mu nzira y'iterambere bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama y'iminsi ibiri iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Amerika ntiyitabiriye iyo nama. Thomas Kamirindi arabandanya ino nkuru.
Iyi nama iramara iminsi ibiri. Uretse Abanyamerika, mu bandi banze kuyijyamo harimo n'Abashinwa, Abayapani, Abahinde, Abanyakanada n'ab'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bahagarariwe n'intumwa zo ku zindi nzego zo hasi. Ministre Besant yasobanuye ko atagiyeyo kubera indi mirimo myinshi arimo i Washington. Iyi nama irimo n'abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu bya G20. Uwiya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jerome Powell n'iy'uw'umuryango w'Uburayi umutegarugori Christine Lagarde bo bariyo. Kubabikurikiranira hafi, ibi byerekana ko ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bitavuga rumwe ku bibazo bitandukanye, cyane cyane bibiri Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo mu izina ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ashyize imbere muri manda ye. Ni ibibazo by'ukuntu ibihugu bikize bikwiye gushora imari mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ivugurura ry'imikorere y'ibigo by'imari igushamo ibihugu bikennye kugeza ubu, no kurwanya ubukene muri rusange. Kuri Perezidant Ramaphosa bakwiye kwikubita agashyi nk'uko yabivuze mu ijambo rye ryo gufungura iyi nama.
We are not moving quickly enough.
Ntabwo twihuta bihagije, ntitwihuta n'ingufu zikwiye kugira ngo dukemure ibibazo byugarije isi. Tugomba gukorera hamwe kurushaho kugira ngo tuzamure imibereho y'abatuye isi, ariko cyane cyane abazadukomokaho mu myaka yose iri imbere.
Ibihugu 20 bya mbere bikize cyane ku isi byihariye ubukungu ku rugero rwa 85% na 75% by'ubucuruzi n'ubuhahirane rusange by'isi yose. Perezida Ramaphosa azayobora G20 muri uyu mwaka wose w'ibihumbi 2025.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano makuru yose muheje kumva ijyanye no ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri Wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu imigenderanire hamwe n'umutekano. Ubwongereza busaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi vyihuse bitagenze uko bugafatira ibihano ico gihugu. Biri mu itangazo Ubwongereza bwaraye busohoye aho bwadondaguye impungenge zerekana ico bugona ku kibazo c'intambara ibandanya mu burasirazuba bwa Kongo. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda yishura kuri iryo tangazo yavuze ko babaje nico yise uguhengama k'Ubwongereza, ivuga ko ruhengamiye ku ruhande rwa Kongo. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ari Geneve mu Swisse mu nama ya komisiyo ya ONU hijeje uburenganzira bwa muntu yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Nkuko twabitangaje ejo mu itangazo twashyigaragara iki cyemezo twacyakiriye uko kiri kandi tukaba dusanga kitazafasha mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo, ndetse kitazanafasha guverinoma ya Kongo. Ahubwo icyo cyemezo kigaragaza ni uko Leta y'Ubwongereza yafashe uruhande ikabishyigikiye guverinoma ya Kongo, kandi guverinoma ya Kongo hari ibintu byinshi igomba kubazwa kuri iyi ntambara. Bikaba rero bibabaje ko igihugu nk'Ubwongereza aho kugira ngo gitange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko biri mu bikorwa n'imiryango y'akarere ko muri Afurika, ahubwo yahisemo gufata uruhande no gufata icyemezo ahubwo cyazadindiza ibiganiro turimo.
Biriya byemezo byafashwe n'Ubwongereza byafashwe Ubwongereza buvuga yuko bibaye mu gihe hagitegerejwe ko ibyo bwasabye bishyirwa mu bikorwa. Mwebwe u Rwanda mwiteguye gusubiza ibyo mwasabwe?
Mbere na mbere ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba,
ahubwo hari ibiganiro biri muri aka karere ko kugarura amahoro ibasirazuba bwa Kongo mu rwego rwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa SADC. Ubwongereza ni igihugu cy'Iburayi dufitanye ubutwererane, ariko ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba kugarura amahoro ibasirazuba bwa Kongo. Ahubwo icyo tubusaba ni gushyigikira ibiganiro byo mu karere, tukaba rero tubona ko iriya byo guhana biriya bihano Ubwongereza bufata aho bitaganije kugarura amahoro mu karere, ahubwo bigamije kudindiza ibiganiro turimo.
Mbere y'Ubwongereza habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikiraho Umuryango Umwe bw'Uburayi, Ubwongereza bukurikiyeho. Ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo, mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu, mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho?
Ntabwo u Rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu. Nk'uko nabivuze, dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka, umutekano wugarijwe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga z'Abarundi, ingabo za SANIDRC ndetse abacanshuro b'Abanyaburayi nubwo bagabanutse, umutwe w'abajenosideri FDLR n'indi mitwe y'abazalendo. Kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda yavuzwe na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi. Rero ibyo ni byo nibyo bituraje nshinga kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwo tuzawurengera, ndetse n'uko mu gihugu 94 amahanga ntaho yari ari mu gukiza Abanyarwanda, n'Abanyarwanda ubwabo barengeye Abanyarwanda bagakarika Jenoside yakorewe Abatutsi.
Ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu, ndavuga umutekano w'u Rwanda, ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye, ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe. Ibyo byo mubivugaho iki?
Kuva mu mwaka wa 2018 ngira ngo hamaze kubitero bigera nko kuri 20, byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ubundi ku itariki ya 23 z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga 200 y'Abanyarwanda mu karere ka Rubavu, hapfa abantu 16, hakomereka abandi 177. Ubusugire bw'igihugu ntabwo ari concept yakorewe Abakongo gusa, yakorewe n'ibihugu byose harimo u Rwanda. Rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo yibagirwa ubusugire bw'u Rwanda. Rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa lien mu Gifaransa, igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Benshi rero mukomeje mubandanya kutwandikira mutubaza ingene mwinjira muri ugo rubuga. Twasubiye kubashiriraho ingene mugwinjiramo, ja kuri Facebook yacu nk'uko tubivuze twarudugije hejuru inkuru vyanditse ko ingene mushobora kugwinjiramo mu mvugo ya vuba y'abajene canke abakiri bato bavuga gupininga, twabipininze hama muraza kubibona. Ariko baratubaza bamaze kuruja ko bibaza nimba vy'ukuri bafise umutekano mu gufata ifoto iri kugira ngo ushobore kwinjira n'Ijwi rya Amerika, urayifata hama ikakwinjizamo, utayifata ko aho ugafyonda kuri iyo link hamukinjira, umutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe byose ntacu biba. Niwamara kwinjiramwo nta n'umwe ubona nimero yiwe, kandi nawe nta nimero yawe babona ufise icyo uvugira muri ugo rubuga, nta n'umwe yemerewe kuruvugiramwo. Tubaha amakuru gusa icyumviro cawe kugira ngo ugishikirize, haba ikijanye n'inkuru tuba twaguhaye utuja kuri Facebook yacu VOA Radio yacu ngo utumuka gucishaho. Rero ugo rubuga ruratekanye, nta mabanga yawe ya telefone ashobora gutuma aja hanze kubera wagwinjiyemwo. Amakuru yacu rero cyo tuyabandaniriza ku Burundi ingabo z'u Burundi zahura mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Somalia zishobora kuzotahuka vuba ni nyuma yuko u Burundi na Somalia bitumvikanye ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha zishira hamwe cy'umwe bwa Afrika. Ikibazo c'igitigiri c'inteko nico conyene none co bagitumye izo ingabo z'u Burundi zitahukanwa. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije ambassadeur Fred Ngoga gateretse umwe mu bahanuzi bakuru mu biro by'umukuru w'ishamwe cy'umwe bwa Afrika kwibazo bijanye na politique n'umutekano.
Ejo harabaye inama y'abashikiraganje b'ibihugu byarungitse inteko muri Somalia kugira ngo bumvikane kuri iyo bitigiri je ingabo zoze muri misiyo shasha. Igihugu cy'u Burundi rero cyari cyasabye yuko bubaha ibihumbi bibiri ingabo zishika ibihumbi bibiri kugira ngo zishobore gukora akazi neza kandi zinakingire n'izindi ngabo zazo ziba ziri muri Somalia. Mugabo rero leta ya Somalia yo yavuga ngo ishobora gutanga gusa mu gihumbi, hanyuma rero ntibashoboye kumvikana kuri ibyo bintu. Hanyuma ubumwe bwa Afurika nabwo buri kuragerageza gutorera inyishu ibyo bintu batumvikanye kugira ngo turabe yuko ibintu bishobora kugenda neza.
Muriko muvuga ko icyo kibazo gishobora gutorerwa inyishu,
kishobora gutorerwa inyishu kuko baracabandanya baganira mugabo batumvikanye. Ndabona yuko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ingabo z'u Burundi zizotaha mu Burundi.
Mu gihe batokumvikana ingabo z'u Burundi zizotaha mu Burundi cyangwa zafise ahandi ibindi bihugu bishobora gukurungikwamwo gucungera umutekano?
Oya, zizotaha mu Burundi hanyuma babatumye ko mu kindi gihugu kuko barakoze neza cyane rwose muri Somalia. Urabona rero hamaze igihe kitari gitoyi kandi n'ibyo bakoze ni ibintu bigaragara, barabohoye ibisagara byinshi. Ubunye Somalia hasa nk'umenga umutekano kuragaruka buhoro buhoro. Rero urumva bo barakoze icyo bagomba gukora, gusa nuko nyine batumvikanye muri iyo shasha bitigiri. Mugabo nibaza yuko ibyo bakoze ari akazi gashimwa bose.
Mu gihe ako kazi ko gashimwa abantu benshi ntibumva igituma leta ya Somalia ekana leta y'u Burundi batokumvikana ku bitigiri by'abasirikare u Burundi bo bashaka kongereza.
Hariho n'ibindi bintu biba biri inyuma yabyo, hariho ibindi bintu ibihugu biba biriko biriyumvira ntawe ubizi. Mugabo icyo nzi gusa nuko twebwe nk'u Burundi twamye dufasha aho dukenewe. Mugabo gufasha naho birafise ukuntu bikorwa ni kuraba yuko tudashira ingabo zacu aho bashobora kuzungirirwa ibyago. Rero urumva tutashobora kumvikana ibintu bisanzwe yuko umuntu arataha agasubira iwabo.
Hari ikibazo cy'uburyo bwobwo caba kiriho cyane cyane vyerekeye ka umutahe ufasha muri ivyo bikorwa byo gucungira umutekano.
Yego, hari ikibazo gikomeye cyane rwose ko natwo kumvikana ku bitigiri. Iyi misiyo nshasha ntigifise uburyo nk'uko izindi zari zibufise. Urumva rero hariho ikibazo gikomakomeye tugomba gukemura. Mugabo ako n'akazi ka New African niko kazogomba gushaka amafaranga iyo misiyo. Mugabo uko ibintu bimeze ubuhunye biracyagoranye. Hanyuma ndibaza mugabo yuko mu misi za New African izotuma ko inama y'ibihugu ishobora gufasha iyo misiyo. Mugabo gushika ubuhunye aje ari icyo kibazo gikomakomeye.
Tuje dusubira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisagara cha Goma muri territoire ya Nyarigongo. Hata muntu numwe asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara mu ikambi zari nini kurusha izindi nka Rusayo. Ijwi rya Amerika ryagendeye abari bayirimo bose barahavuye basubira iwabo. Jimmy Shukrani bakomera yadutegura ino nkuru.
Inkambi ya Rusayo zuba bwa Kongo yari icumbikiye abakuwe mu byabo barenga ibihumbi ijana bari barahunze intambara baturutse muri teritwari za Masisi, Rucuru no mu gice kimwe cya Walikale. Ukigeraho iyi nkambi yabarizwaga muri lokaliti ya Karambi ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo. Mbese ku muntu utahazi biragoye kuyamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye. Amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa. Abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havuga umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya Kivu ya Ruguru. Mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa mu iyi nkambi ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona mututse guherekeza bitoroshye. tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo, bamwe barimo kubaka, abandi basana ibibanza byabo mbere yuko bahubaka. Bwana Tuombe Binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye, avuga ko cyari gituwemo n'impunzi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva aho izi impunzi zisubiriye iwabo, ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana.
Maisha baada wakimizi kuondoka hapa, si batu ba huku tunateseka sana.
Kuva aho impunzi ziviriye ahangaha, ubuzima ntabwo bumeze neza. Ubwo izi nkambi zari ahangaha, amashyirahamwe mpuzamahanga yageragaha bakaduha amazi, bakatwubakira n'ibikorwa remezo. Icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga, ariko ubungubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze. Yego, hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo akazi kakiboneka. Impunzi zikiri ahangaha, wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane. Ibintu ubungubu bidashoboka na gato. Kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice bikirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo. Kurundi ruhande, bamwe mu baturage bahano muri grupe ya Rusayo bavuga ko ubwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko, ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya Nyiragongo, cyane cyane mu nkengero z'inkambi. Amani Jonas ni umwe muri bo.
Hapa hali iko bie sagiza, iko tu bie paske siye tulikuwa tunaishi jua kupata ka kiazi.
Ubu dushobora kuvuga ko ubuzima ahangaha bumeze neza, nubwo atari cyane, kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke, ndetse n'ibeyi ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe. Ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva, kuko amabandi yose yarazaga kihisha mu nkambi, nubwo abantu bamwe batabibonaga. Ubona ko aho impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse, nubwo hakiri imbogamizi. Ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza, nubwo atari cyane.
Kazi nandika mzuri paske tuko napata kwetu ka kisorori, me haiko kawaida.
Nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo, hari undi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo, bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahahoze inkambi ya Rusayo. Umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri 82. Bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwamo imirwano. Aba Banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha, bo bagasigara mu nkambi. Bavuga ko babayeho nabi.
Ifamiye dakeye n'umuntu wadutijeho baturi bitewe n'uko inkambi zasambutse, twewe tubura aho twaje.
Uwahunze uturutse he?
Je naturutse aho bitaga ingungu muri ufamandu ya mbere, za Remeka, za Gatoyi, iyo hari imirwano rwose. Niyo mpamvu ntasubireyo bitewe n'uko hari imirwano, nta mutekano guhari.
Ubusanzwe wowe wabaga mu yihe nkambi?
Nabaga muri Rusayo de Extension.
Inkambi twari turimo yagize gusenya, natwe niko gukura aho twaje kwifuza kubonana. Nari muri Rusayo, bahari abayobozi bahari.
Barasaba ubuyobozi bwa M23 ubuyoboye intara kubafasha gusubira iwabo.
Twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere tw'iwacu twafungurikana neza, ndetse bakatubohoza nk'uko babohoje ahandi, tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha. Haracari umutekano mukeya, abo bazarenda bamwe baracari mu mashamba bihishe mu ndoki no mu mashamba. Ubwo turebaga kusubirayo tugasanga nari bimwe na bimwe tuzaba twijanye mu muriro.
Kugeza ubwo twateguraga inkuru, twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa M23 ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi impunzi. Bwana Oscar Balinda, umuvugizi wa M23, yatubwiye kwaza kutuvugisha hugutse. Kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za Masisi na Rucuru, wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, umuyobozi w'intara washyizweho na M23 Bwana Bahati Musanga Erasto hamwe nabo bafatanyije kuyobora, yerekeje mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho. Mu butumwa bwe, uyu muyobozi yumvikanishije ko M23 idateze kuva mu bice yafashe, ahubwo kwizakomeza kurindira umutekano abasivili barahimaze kwigarurira naho itarabasha kugera. Usanzwe mu mujyi wa Goma habarizwaga mu inkambi eshatu nini arizo Bulengo, Kimashini na WTMS Park zabarizwaga muri karitsiye ya Lac Vert muri komine ya Goma, ndetse n'inkambi ya DGDA yabarizwaga muri karitsiye ya Mugunga komine ya Karisimbi.
Jimmy Shukrani bakomera urakoze iyo nkuru yawe abakunzi b'ijugi Amerika barashobora kwisanga kuri Facebook yacu VOA Radio yacu ariko na video aho watweretse uko vyifashe muri ko muratwumva rero mushobora gukubitizayo akajisho mukabiraba. Duce dusubira ku nkuru twari twahereye ko mu gice ca mbere cano makuru y'inama y'abashikiranganje bajejwe kigega n'abayobozi b'amabanki makuru yo mu rwa Jeva w'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi iri kwibera muri Afrika y'Epfo. Co kimwe rero no mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'uwo mu rwi yabaye mu ndwi heze Amerika ntiyitabiriye ku rwego rwo hejuru muri izo nama. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Onesphore Minani akurikirana hafi politiki n'ubutunzi cyane cyane ku mugabane wa Afrika d'Urban muri Afrika y'Epfo. Aravuga uko abona Abanyafurika y'Epfo bariko barakurikirana iyo nama y'abashikiranganji bajeje ibigega mu bihugu mirongo ibiri bitunze gusumba ibindi n'ibindi biri mu nzira y'iterambere.
Muri make mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho inama iriko irabera nkuko yatanguye ku ndwi iheze, abanyagihugu baho barayikurikirana bongera bavuga ku bijanye hagati y'imigenderanire ya Afrika y'Epfo na Amerika, na cyane cyane bivanye yuko inzego za Afurika zo guserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitashoboye gushika muri iyo nama. Ubu igice kigira kabiri hakaba bubaye bugira kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashoboye kwitabira iyo nama. Rero uri kurumviriza urumva abanyagihugu bavuga yuko ko hariho ikintu kitagenda neza hagati y'ibyo bihugu bibiri, bakanasaba yuko Leta yogerageza gukoresha inzira za diplomasi na cyane cyane ubuserukizi bwa Afrika y'Epfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ibindi bihugu.
Kuba igihugu cya Afrika y'Epfo nico kiyoboye umugwi G20 muri uyu mwaka wa 2025 mwariko muravuga ko imigenderanire itameze neza hagati ya Amerika na Afrika y'Epfo. Ibibazo ashaka gushira imbere ni ibibazo biri ku nyungu z'ibihugu bikenye biri mu nzira y'amajambere nk'ivyerekeye gushira imitahe ibihugu bitunze gushira imitahe muri ivyo bihugu, kugwanya ihindagurika ry'ibihe hamwe no kworoheza amadeni y'ibihugu bikenye. Kuba Amerika ititavye ku rwego rwo hejuru iyo nama kandi tuzi ko ari igihugu c'igihangange gifise igihagararo gikomeye cyane n'uruhara mu nzego zitanga amafaranga nka banki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Murabona hari ikintu kizova muri iyo nama Amerika itarungitse ubuserukizi bwo hejuru?
Ego cyane, harashobora kubamo ikintu gikomeye kuko uwumviriza ingene abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo hamwe na yandi masosiyete sivile mu gihugu cya Afrika y'Epfo, uriko wumviriza ibyo bashikiriza ku ruhande rwabo baravuga ati ubu koba ari akaryo gasasa bibanye n'ingingo zimwe zimwe zagiye zifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ku gihugu cya Afrika y'Epfo hamwe n'ibindi bihugu mu kugabanya imfashanyo cyangwa mu kuduza amatage. Baca bavuga yuko Afrika usanzwe ari umugabane wifise kandi ufite ubutunzi ufite n'abantu baciye ubwenge, ariko bakavuga ati yuko yari ikwiye kuba abantu Afrika ikikangura ubu bagatangura gukoresha ubutunzi bafite hama bakagwanya igiturire no kuvuga ruswa kugira ngo Afrika ibungabunge ubutunzi bwanyu ibashe kwikemurira ibibazo bijanye n'ubutunzi batarinze kwizera inzu. Bibonekana yuko bivanye n'ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo ku bijanye na Afrika na cyane cyane na Afrika y'Epfo, bibonekana yuko Afrika abasaba yuko izohindura ingendo na cyane cyane mu by'ubutunzi ni mu by'intwaro no mu kurwanya igiturire kugira ngo Afrika ibashe kwisuganya mu bintu byinshi ikeneye.
Ndabashimiye, murakoze.
Murakoze kandi murakoze kutwakora. Onesphore Minani yavugana na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Onesphore ari Durban muri Afrika y'Epfo ariko harabera inama y'ibihugu mirongo ibiri bitunze gusumba ibindi hamwe n'ibiri mu nzira y'iterambere biri mu murwi wa G20. Ningaha rero amakuru yacu aciye agarukira uno munsi ku mugoroba, ariko imbere y'uko ndabasezera ngende nongeye kubatumira kwinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp. Ushobora kwibaza ati ndagwinjiramo gute? Twari gushyiriye ko kuri Facebook yacu Jaco uri muri kuri Facebook wandike VOA Radio yacu, hanyuma ingene winjira muri urwo rubuga uraza kubisangaho. Twadugije inkuru ibanziriza izindi ngo ibiyo kugira ngo mwinjire
amabanga yawe ntahazoja, nimero yawe ntiboneka, uja muri ugo rubuga atanumwe akona kuri yo, urisomera makuru wagira icyo ushaka kuvuga kuyo twagushikirije, ukaja kuri Facebook ukabitubwira, nta n'uburenganzira ruse bwo kwandika kugira ngo ntihagire bamwe nabandi bafata ama numero y'abanzi. No ngaha rero duciye dusozera makuru yacu no mugoroba kuri micro ya Lidiane Ninahazo yakoze Nadia Tahana ingenieur John bari kumwe muhinga bw'ivyuma Edirwema yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye twemi tuyifurije ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu aho butarira umunsi mwiza.